Iyi ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi mu Kinyarwanda. Muri neza nshuti mwese namwe bakunzi bi Radio Ijwi ya Amerika muri kumwe na Frederic Undikije. Ikaze mwese mu kiganiro muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro muri sanga mu kigihe yasigaye kiringo kiri munsi mwaka ngo amatora atunganywe mu Burundi harabandanya kuvugwa ibibazo bihambaye bishobora kugira ingaruka mbi kuri ayo matora. Muri ibyo bibazo harimo imishamirano yama yabaye hagati y'urwaruka rw'umugambwe uri ku butetsi rwitwa Imbonerakure hamwe n'abanywanyi umugambwe CNL. Hari kandi n'ikibazo ushagateye akazi na muntu cashikirijwe mu cegeranyo c'umurwi w'ishyirahamwe mpuzamakungu ujejwe gutohoza ivyaha vyakorewe canke bibandanya gukorerwa ikiremwa muntu. Nitwo kwibagira kandi n'ikibazo c'impunzi z'abarundi zirajwe ishinga n'ingingo yafashwe n'igihugu ca Tanzania yo kuzitahukana ku nguvu imbere y'impera y'ukwezi kw'icumi. Vyongeye naho hari abanyapolitiki batavuga rumwe na leta y'Uburundi baherutse gutangaza ko biteguye gutahuka bakajana mu matora. Hari n'abandi banyapolitiki hamwe n'abahurikiye mu mashirahamwe atagira inyungu za politike bavuga ko gutahuka atabiganiro bibaye kandi n'ikibazo c'umutekano muke bavuga kurangwa mu Burundi kuba ari ukwiroha. Hari kandi n'icuka kibi muri iki gihe kibonekeje hagati ya leta y'Uburundi hamwe n'indongozi za Kiliziya Katolika hamwe n'imvugo y'abanyapolitiki yoba icivutu abantu. Mbega ivyo bibazo bisa n'ibibazo vyibonekeje mu myaka ine iheze imbere y'uko amatora atunganywa mu mwaka w'2015 vyotorerwa umuti gute. Umutumire wacu mu kiganiro muri sanga cyo munsi n'umunyapolitike w'inararibonye agiye kuvuga kuri ibyo bibazo byose. Turi kumwe na ambassadeur Isidore Mbayahaga. Mbayahaga ni umupastori evangeliste kandi ni vice perezida w'inama ya komine Kayokwe akaba yitoje mugambwe iprona. Mwiriwe neza ambassadeur Mbayahaga.
Ndagize
mwiriwe murakomeye neza.
Ego turameze neza kabisa turakomeye.
Ego meko reka tubabaze nk'umushya ntahe yazi cyane rwose politike y'Uburundi cyane cyane kuva Burundi bufashe inzira ya demokrasi bwatangwa gutunganya amatora uruhagarara rwa rwibonekeje imbere y'amatora igihe cy'amatora nyuma y'amatora mwebwe mu ruvuga kwiga.
Murakoze kumpa icyo kibazo. Ni ikibazo nk'uko mubivuze iyo hegereje cyane cyane ibihe bitujyana mu matora hama hariho uruhagarara ruvugwa cyane n'abanyepolitike ugasanga abantu basa n'uko bahagaritse umutima kubera imvugo zimwe zimwe z'abanyepolitike. Ariko nagenda kubwira yuko uko tumaze kubibona kenshi uri kuhagarara mugabo kumbure ari byo bya politiki abantu bagomba kubyazamo ugasanga bavuga yuko atamahoro ahari atamutekano abantu barara bataryamye ariko mu isanzwe abantu baryama bagasinzira. Aha rero nk'uko mubivuze muri ino minsi harakunda kuvugwa ibibazo mwariko muravuga mu ntangamarara yerekeye imbonerakure no guhakwa undi wo mu bindi bigambwe. Mugabo nagomba kubanza kuvuga yuko nk'umurundi aba mu Burundi ndamaze imyaka yose muri bwo kuko nta kintu byo ndara mu biraha. Nagomba kubabwira yuko gushika uno munsi mu Burundi haratekanye abanyamigambi ndabona bayicarana bagasangira urwagwa bakamajyana imanza ukabona yuko mu bisanzwe nuwamya buga majambo nyina buga ko hari uhagarara canke batavuga rumwe na naka ugasanga kumugoroba baricaranye ariko bahanaga yemekeme ukabona ko kenshi ari imbere za politike no buga yuko kenshi muri iyo ari ikenyura ya politike abantu bariko barakora kuko cyane cyane nkuko muvuze bamabishikiza ariko hegereje igihe cy'amatora gusa
ariko naho muvuze ikibazo cy'umutekano ko umutekano wariwo ari wose abarundi basangira kabisa n'agahiye ku mugoroba iyo bateramanye hari n'amakuru tugize imisitiro nkavuga ko hariho impunzi nshasha zihunga muri iki gihe zigahungira mu Rwanda aho ibyo byo babiva kuki
bo ibyo nuko muvuze na ese ndashobora kubisobanura nisanze abantu benshi mu guhunga hari igihe bahunga icyo babonye cyane bagahunga icyo bumvise batasubije inyuma kuko ndazi yuko mu mpunzi nyinshi dufite biri mu bihugu bitandukanye bateye nko mu gihe giheruka amatora aheruka muri 2019 murazi yuko mvuga mu 2015 imbere yaho habaye uhagarara nk'uko nyine uturutse ku banyepolitike n'abandi bavuga yuko bari hagati y'akazi na muntu akavuga amajambo menshi y'icyavuto ku maradiyo n'ahandi rero nagombaga kumenyesha yuko hariho benshi muri bo batekeye barahunga ata muntu bamwe mugabo cyane cyane bahunze imvugo z'abo bantu ijya ku maradiyo nk'uko muvuze rero nuko hari abariko barahunga birashoboka ariko mugabo nagenda kuvuga yuko hari igihe ushane kuko twebwe mu kibano aho tubaye n'aho tugendera yagize abantu bari barahunze muri 2015 bahunga atacaha bakoze atace biyagiriza mu bahunga kubera hariho imvugo ivuga ngo biracika uno munsi bagenda kubura yuko turiko turabakira mu mazu yabo ngaha bariko baraza kuko inarema bavuze bati twarahunze mugabo twasanze tumaze gushikayo bakatubaza rimwe ntitubayeho twebwe twasigaye ngaha cyane cyane ndavuga mubwoko bw'abatutsi twabwira ati turi ngaha imirimo iragenda abana bariga turajya gusenga amasoko turayajyamo imanza turazimara duhuraho n'abo bandi bose mu mbuga za fpr ariko barabahiga twe n'amahoro
ariko ibyo bisa ambasaderi mbayahaga ivyo biratandukanye cyane rwose n'ibyashikirijwe muri raporo y'umurwi wa ONU uvuga ko eka hagati y'akazi na muntu kabandanya guhonyangwa muri iki gihe kandi bakora ayo mabi cyane cyane nk'imbonerakure bavuga ko ari imbonerakure bakavuga ko badahanwa abakora ivyo byaha byose ivyo biratandukanye n'ibiri muri iyo raporo ivyo muri ko muravuga
ego me murakoze cyane nibaza yuko nkuko mu gihe twarabyumvise amatora yashikirijwe mu gihugu cy'u Rwanda none nabo bagiye kuyavugira bavuga yuko bahere bavuze ibintu byinshi biravuga mwene mwese bakavuga yuko imbonerakure ni ukuvuga urwaruka rurikiye muganga uri ku butegetsi wo ari mirise ni ukuvuga ko ari nk'akazi k'inkorabara mugabo twebwe nk'abanyepolitike cyangwa abantu babaye ngaha bira dutangaza cyane ayo maraporo iyo naba yasohotse kuko nk'umunyapolitike uvuga ngo ufise umuganda uri ku butegetsi ufise inzego byose hafi nka byose birimo abantu baryo jewe umuntu aheza akiyumvira none umuntu yogira mirise ubwo yashike kuki kuko umuntu mubisanzwe arondera mirise ariko agomba guhangira ubutegetsi ngo aburonke biciye mu nguvu no mu gikenye none bose ati icyo bafise hanyuma bagaca baheza bakarondera mirise y'iki kandi bazi yuko ubutegetsi babufise ibyo rero biravuga mugabo na mwe muramaze kubyumva yuko ajya amaraporo atangwa n'ujya mu buyobozi abanyepolitike ndetse n'abahamya hagati y'akazi na muntu bari mu Burundi n'abari hanze batayumvikana ko batayavuga ko cyo kintu rero icyo ntushobora kukubwira ni uko nyakubahwa umunyamakuru mu gihugu cy'u Burundi igihugu ninyabagendwa kumbe umuntu ashobora kugenda kumbo izi cyangwa ziriya mugabo ni ukumenyesha yuko nta cyuka cya politiki gihari cyo gituma abantu bahunga uno munsi mugabo cyane cyane nk'uko tubyumva ku maradiyo nk'amwe cyangwa kuri izi mbuga ngurukana bumenyi egome abantu baheza bakavuga yuko ibintu mu Burundi amaraso ariko aratemba ibintu bikavugwa mugabo ugasanga tugiye kwibutsanya nyakubahwa ndazi yuko mwishyize marishize yanyu muri ibuka mu gihe twari twimirije amatora y'2015 haravuze cyane ibintu by'imbonerakure nk'uku nyene zagiye muri kiri barondefu na mugihugu kibanye cha Kongo ihana demokrasi ariko nibaza yuko ayo mantu yawe ni nyene yaragiye arabirondera arabyibura mu nyuma babyeze baravuga bati hadusa abandi bantu bitwa barukuruti
mu gihe ayo makuru bavuga ambasaderi yo atariyo imvo zo bari zihe umugambi wabashikiriza ibyo bintu wabaruyiwe
nabarondere byicara abarondere byicara baciye muri izo nyene zo gutera ubwoba abantu nta zindi imvo zihari zihari mbona ni isanzwe bagenda kugira yuko ubwoko bubi dufise mu gihugu cacu ndetse n'ahandi ngira ngo ni ubwoko bwitwira ni ubwoko bwitwira bwanabuteranya abantu ubwo butuma abantu nyene babahunga abandi bagaranya ndetse no kwicara baricara mugabo mu bisanzwe mu bigaragarira amaso y'abantu ikibazo kihari hariho yindi agenda kashe bashobora kuba barongera canke bafise uwabatumye bakora ibyo hama yishikire kuca ashaka mugabo nagomba kutumenyesha yuko mu bisanzwe amahoro n'umutekano ngaho iwacu uko tubibona ngaho urabona twebwe bashobora kwaka imodoka ukadindurira saa yine y'ijoro ukadindurira ukadunga mu kirundo uri hariya akamanuka akaza naho ipinere zisohokana abantu bakabyuka ku mabara bakaza bagufasha ukabandanya
hariya makuru yemejwe ambasaderi hariya makuru yemejwe ikagaragara imishamirano hagati cyane cyane imbonera kuri n'abanywanyi b'umugambwe CNL ibyo ntabwo ari bihuha n'ibintu by'amavyabaye
nyakubahwa nk'uko mubizi murazi yuko ababana izibana ntazo bakomanya amahembe mugabo icyo nagomba kuvuga iyo mvugo yo gufata abantu ugasukiraniriza mu kigunira kimwe nituma abantu n'ubundi baba ariko bagomba kuvuga ibitari byo ko umuntu uno munsi atakiwe umubanyi wa naka atakiwe umuntu yitwa naka mugabo abantu bahindutse ugasanga umwe yitwa umusenere uwundi yitwa imbonera kure uwundi ugasanga uri mujerere mukazi ariko kenshi usanga abantu banyenzaza ndetse banarusangiye mugabo ugasanga umwe n'uwundi barashwanye agaheza agakubita ikuzo mugenzi we uwundi agatora ikitanya akimukubita abarozi basubiza ngo bavuge ngo hari imborerwa zibiri zanyoye zirabarega zirasigira baca baduka ikintu cyose kikaba icya politiki ugasanga ngo ni umbonerakure yakubise umusemere ni umusemere yakubise imbonerakure mugabo arya kubitoza ngo kadindika abo bantu ugasanga biriwe baranywana inzoga nyamugurare barasobanurira na bantu barokora imicanga hamwe na bantu bakora ikiraka hamwe bahembye baranyoye hama baragwanye mugabo ukumva ngo imbonerakure n'abasemere bagwanye none ugasanga nta muntu akibwira ko naka yashinze na naka nagomba ndakubwiye nyakubahwa yuko ikintu bimwe nibyo by'ibyaha abantu bakwiye kuvuga bati ni naka yakoze icyaha cyitwa naka mugabo ushobora kubwira yuko umuntu umwe yakubiswe akavunika cyangwa yakomeretse ugatubwira ngo imbonerakure niyo zakoze ibyo bintu ariko ko imbonerakure zishyize miliyoni zingahe ziri mu gihugu ziri mu ntara zose ngabunda ni yakwitari koze wirenganije kandi n'uwo aba yabikoze ntaba yabikoze ku giti cy'imbonerakure n'akayoga cyangwa ugasanga n'abantu bifitanye amatati y'amatongo n'abantu bakabikiraniye inzigo y'icyo bapfuye kera mugabo uno munsi uze wumvirize n'umugore yakubiswe n'umugabo bakubwira yuko ari imbonerakure yishe umuntu kandi usanga bibaho birabaho abantu rero icyo kimwe nuvuga sinovuga ko ata muntu apfa cyangwa umuntu akomereka cyangwa amererwa nabi mugabo iyo mvugo y'uko ugomba gufata abantu ukabasukiraniriza mu cyaha kimwe kandi cyakozwe n'umuntu umwe cyangwa agaguta abantu nicyo gituma rero ayo maraporo atangwa abantu badaheza ngo bayabone cyo kimwe
icyo n'ikibazo gihamba cyane rwose tuhaba tugaruka ko ukuntu ibiba nko mu Burundi cyanki amaraporo usanga kenshi na kenshi abarundi batavuga cyo kimwe cyane cyane bivuye ku mu bibanza barimo cyanki eka mu migambwe cyanki mu byimbere bya politiki bitandukanye reka tubiutse inshuti mwese ko muri kamara bandanya kumviriza iradio ni ijwi rya Amerika turi kumwe na Janvier miriwe neza muri hega Janvier
ndi Bujumbura
kandi kazina ninde
niyo ngabo
duga ku ijambo ikibazo cy'imvuro turi kumwe na ambasaderi Mbayahaga akaba tukaba tuko turavuga ku bibazo bitandukanye cyane gose ibibazo vya ma zibonekeje mu Burundi eka ubwicanyi ibirego by'ubwicanyi ibirego eka vyimbonera kure raporo ya ONU ivuga gatya kazi na muntu duga ku ijambo ikibazo cy'imvuyo
je kushaka kugaruka kuri ibyo uwo mwene data ndahagaje kuvuga yena shaka gusa kuvuga kuhatanga ndanuro kugaruka uri ngaha mu Burundi nitwiteho cyane ibiri kubirabera hanze y'igihugu cyangwa amagambo twumva hanze y'igihugu wanashaka nitwiteho nawe maraporo ariko aratangwa ariko iyo maraporo yo yariho ariko avuga ngo bari b'umugore akubiswe n'umugabo cyangwa abari bararwana abari baratangira akayoga abarwanyi oya ibyo by'ubwicanyi burahari hari haba ari kubarapfa bitwa ko ari ngomera kure hari n'abari kubarapfa bitwa ko ari abafumere ibyo birahari i Bujumbura birahari mu Burundi birahari n'ubugo biri ko byeregereza muri ubwo buryo rero nagomba ndabasabe cyane bene data cyane abarundi bitwa ko tuye hagiye i Bujumbura tuwe maso tuje kujyana urinde ariko turabe kazoza kacu mbega urwaruka rugenda mu mugambwe ruba rugiye kurondora iki icyo ni cyo kibazo umuntu akwiye kubona mbega ndiko njya mu mugambwe nondera iki cyane ufise intumbero yahe icyo ni cyo kintu umuntu yategerezwa kubanza kwibaza imbere y'uko yinjira mu mugambwe uyu cyangwa uriya turi kumwe
murakoze Janvier reka ambasaderi ambaye haga mu gice muvuze cyane cyane ku bintu Janvier Shikiri javuga ko nyabuna ubwo bwicanyi sagaseseshwa muri birahari hanyuma akaba n'impanuro rero ahari rwaruka arusaba kutaja nyabahururu duga ku ijambo
murakoze cyane amashimwe cyane byangiye rero ngabo kubyo ashikirije yatanga intererano ama gavuga yuko mu by'ukuri ubwicanyi buhari kandi yavuze ko ari abantu bapfa bagira icyo bari icyo nabyo mvuga nibaza yuko tugihuriza ko cyane mugabo icyo kintu cyo kuvuga ngo hari isekeza ryatangwe abantu bariko barapfa bagira yuko ari mbonerakure bagira ko ari abasenere barabaza nk'uko bivuze abantu bajye barashishonza neza iyo mvuga ivuzwe gutyo ko ariyo kuba umuntu yavuze ko yarwanye n'umuntu hanyuma uwo muntu igashika adahwerera cyangwa umuntu bakamutegerera mu nzira atashye agapfa rero icyo tudahuriza ko ni kimwe ni uko abantu bake bahaguruka bakavuga ngo icyo kintu uwo muntu yavuze politike yavuze ko ari imbonerakure yavuze ko ari umusenyere yavuze ko ari iyo ibyo rero biraza yuko abantu bakwiye kujya baramenya icyaha umuntu aba yakoze ko akwiye kugihanirwa wenyine ariko mu gihe abantu bavuga bati nyanza baratubeshera kuko n'izo mbonera nyinshi hari abantu muri zo bavuga ati twebwe baratubeshera bivuga yuko rero ibyo nubwo bivuga ntawo bigeha umuntu ashobora gupfa abantu cyangwa babiri batatu bagapfa kubera habaye akaguma hagati yabo mugabo aho tudahuriza nawo kuvuga ngo umuntu yapfuye kubera iki kanaka atana amatohoza araba ugasanga icyaha bamaze kugishyira ngaho bakiyegetse ku mugi kanaka igome yavuze nuko hariho imvugo iteranya irahari mugabo nibaza yuko imvugo iteranya cyane cyane niyo nyine y'abanyepolitike akantu kose kabaye kabi agakosa kose gakozwe n'umuntu gace kaba ikintu cya politike bahakiraga muri rugagamisha bagaheza hirya teba n'imirinya kandi cyari akantu gatoya
mu kanya gatoya impanuro ego duga ku ijambo
nagomba no kumushimira kuri ikibazo bavuganye nacyo mu rwaruka aravuga ati mbega urwaruka bujya rujya urigambe rugiye gukora y'iki abantu bakwiye guca ubwenge bakamenya ko badakwiye gupfa kurya mu bintu kubera agafufu umuntu akajyayo ashyize ikintu arondayo kanaka icyo ndagishyigikiye cyane kuko nyakubahwa wagenda uribuka yuko muri 2014 harabaye imvugo mwene izo nyene urwaruka rwashuha mu migambwe n'iki rukoreshwa n'abantu iyo mbibuka yuko nigeze kujya ku iradiyo ndakebura urwaruka ndakebura ababyeyi ndabajyana nyabuna ibi bintu urwaruka rwagiyemo bamwe batanguye kunyura umugi batanguye kutisomera no gutuka abantu bakuriye inzego bidashoboka, urabona ibyavuyemo byabaye manifestatio yigumuko ikomeye. Ariko turavuga tuti nyabona rero abo bantu babahamagarira mu migumuko, mbega abana babo ko tubona bamwe ari abatama bafise abana babasumba bafise n'abuzukuru kugirango bashobora kuba mungana, abana babo mubona baza ngo mujyane muri iryo barabara mubwiyemo. Turavuga tuti nyabona abo bantu ni ba bandi bagomba guca ku bantu bo bagomba gushikira inyungu zabo, ariko byanahindukira bikamera nabi umucanga wacu ugasigara wota wonyene bubigiriye, kuko
ni aho niho
abana babo nta n'umwe yiga ibijumbura, nta n'umwe ari bujumbura, bose bibera mu makungu abo nabo basomoza bifitiye amabwiriza umunsi kuko ejo ntibyahindukira mwagwarukanwe muzokwegera imiryango yanyu zose igara mu marira. Kandi niko byagenze, nicyo tukimaze kumushimira ni ukuri ugwaruka niruhabe kuri kahise bige mu kujya mu miganze no mu kujya gukora ibyo abanyepolitiki baba bahamagariye babanze bamenye ngo ibibinda bigiyemo ndonderi ama bahanuze.
Reka duhe n'ijambo kandi Jean-Luc. Jean-Luc muriwe neza, muriwe muhega Jean-Luc.
Munara ya Muyinga,
Munara ya Muyinga, kandi kazina ninde? Duga ku ijambo, ikibazo cy'imvira mu kanya gato.
Yego, ikibazo cy'imvira cyageze bari ku mutumire.
Yego.
None ko avuze yuko ko itangazo bakigize abasenyeri yuko ari inyoma. Bagirinda mwibarize, none bajya abasenyeri ari ikintu bashaka kuronera muri leta yo kugira inyungu, bajya abasenyeri bashaka muri leta. Mwakoze, kandi yuko mwenga tayo
murakoze Jean Luc ambassadeur Mbayaga.
Murakoze cyane, umva zari ikibazo bajya bagira ikibazo kimwe gusa kandi gitomoye. Abagize ati mbega ko twumvise hariho urwandiko cyangwa igitangazo abasenyeri ba Eglise Katolika bashikirije, ati mbega rero babishikirije barondera iki ko ata inyungu bafite barondera muri leta? Icyo kinyo nagomba ngacika ariko gatoya mugabo nta nyishitomoye ndamubaza, ahubwo nibaza yuko ikibazo bari kugihereza kuri aba basenyeri nyine kuko icyo bobo barondera kimwe cy'inyungu nanjye ntacyo mbonamo, kuko mu bisanzwe umuhamagaro wabo ni wari wa politike. Mugabo nagomba kuvuga yuko abasenyeri hamwe na Eglise Katolika mu gihugu mu by'ukuri ntawo bideha n'abantu baje bicuba amaraso niniya cyane mu byerekeye imibereho y'abanyagihugu, yerekeye kwigisha no kuvura. Mugabo kandi uko babizi kenshi bakunda kuba bafite icyo bashikiriza mu byerekeye ubuzima bwa politiki bw'igihugu, baramaze kubimenya yuko dayo turanabimenyereye, kuko turazi yuko minsi yose iyo hayigereje amatora iyi nama nkuru y'abasenyeri abepiskopi ba Katolika abantu bakorana bagira icyo bashikirije. Ibyo rero ntibyari bibi, ntibyari bibi kugira icyo bashikirije kuko ni uburenganzira bwa muntu wese mu gihe atarengeye rubino mugenzi we.
Rero
nagomba kuvuga
ego musozere,
nagomba kuvuga ndi ibyo barashikirije bo barashikirije mugabo. Nagomba kuvuga yuko mu bisanzwe abantu b'Imana bahamagariye gukorera Imana kunga imitima no kuremesha ababaye, kuremesha amahoro, kugira gute nibaza yuko basomye neza mu gitabo cy'Abaheburayo cya 5:1-3 iravuga neza yuko abaherezi umuherezi mukuru wese akwiye gushikana ibimazi by'umuntu mugabo abanje kwishikanira ibyiye kubera na wene ari umunyentegenke. Rero nagomba kuvuga ngo abasenyeri turabubaha, ariko mugabo sabatagatifu twovuga yuko badashobora gukosha cyane ngo bagire intege nke mu kintu. Ibyo ni bisanzwe kuko n'ijambo ry'Imana rirabivuga. Rero ibyo bashikirije nibaza yuko gusa boza bararaba nyine bakebura bakanabumbire koko ntibabe abasomoza, kuko hari nk'amajambo usanga bataye no ugasanga iryo jambo yahejeje yatandukanije abantu n'abandi cyangwa rigashavuza bamwe rikanyegera abandi. muri cyo gihe rero nibaza yuko baba basa nuko kwa kuntu abantu bari babigiye
ibyo nibibazo
uruhagarara
ruhari hagati ya leta y'u Burundi hamwe na Ekleziya Katolika reka ni ibibazo tuhaba tubandanya ndazi ko haba ibibazo nk'ibyo bizakoneka ari byinshi mu kiganiro reka tubibutse nshuti mwese ko mukomora bandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi na mu Kinyarwanda turi kumwe na Severa mwiriwe neza bigira telefone Severa muvuge cyane muri hehe Severa ngo ziduga ku ijambo ikibazo cy'umviro
Nasi akuba zana yuko wabuga yuko 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 hatambara yuko nimudinisi ya basebele ya wana na sveni alimo wakuramu yuge matuwa na nengo wawami zira wakuramu kandi basi yuko wakura yuko 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 ikini nasi akubuga nasi akubuga mwini yuko sangaye yuge matuwa wana kwenye uguwa ruka wana mwende yuko wakashone umuguwa wakarimu shone yuko ya kuvuga yuko ndimo bituma ngurudwa mu gwa kale ushemere fatira mu huko nabona yuko ashobora gukora kugira na barare yuko yashika handi na kugira nkakaza
murakoze ikibazo cha kabiri gisa ndigidatomo cyane ngo sereka tuguhe ijambo ambassadeur mu giri cyo muvuze kubishikirijwe na Severa
murakoze cyane nimba nabyumvise neza nibaza ko avuga ati none abo bantu bashikirije ibyore kandi tubabona mu migwi ije y'amatora mu ntara ya Sepina Sesi sindi ko ariko nubizi
yego
ati kandi ugasanga nibo henshi banayirongora ati none bashikirije itangazo nka rirya kandi bagaca bongera bakaba mu nzego cyangwa mu makomite ajeje kutunganya iby'amatora nisanzwe asa nuko abagiye ati none ubwo ntibaba bavuga ikintu bongera bakora igihushane cyacu icyo nibaza yuko abasengera ingira bari kubyumva abagoreza bishu mugabo ko tubara nkatwe hari ijambo ngo bwoje neza ko abantu b'Imana bakunda kumva iyo koresha Bibiliya hari icyete Petero yanditse cya mbere muri cya kane mu wa 15 no havuga ngo mu byo muvuga byose cyangwa icyo babahora yagiye uwo bazohora mu kwita muri kamurawa muri icyo nari ko ndavuga rero nagomba kuvuga yuko mu bisanzwe abantu b'Imana bakwiye kuraba ntibagire ahantu bahengamira na hamwe uretse guhengamira mu ruhande rw'ukuri gusa nk'uko tuyibona mu kiyoto cya mbere cya kabiri cya Korinto cyo cya 13:8 haravuga ngo twebwe ntidushobora guhengamira ku ruhande na rumwe uretse guhengamira ku ruhande rw'ukuri rero mu bisanzwe abantu b'Imana bahari kugira bunge imitima iba yavunaguritse cyangwa basomore yakomeretse ariko nta ntibashobora kubaho ngo bagire uruhara mu byo gukomeretsa imitima y'intama zabo kandi noneho nta muntu akwiye kuba ari umwungere ngo hanyuma agire n'uruhara mu guteranya intama ngo ziseka nari yiwe ibyo ntibishoboka rero nibaza yuko ikibazo cyane cyane cy'abasenyeri nibaza yuko kirya mbere no mu 2015 murabyibuka yuko umusenyeri yitwa nta mwana w'igitega yarabivuze neza mu nyigisho zo mu rusengero aho hari ibitomora yigisha ibya Tuwaziye ni manda ni ukuvuga ngo manda ya gatatu yigisha abakristo yuko badakwiye gutora umukandida wa CNDD-FDD icyo yari Petero Nkurunziza mugabo murabona ingene byagenze byahavuye bitagenda arangira uko yabishaka kuko muri ako gace ubu nyine yahavuye hacyarumva amajwi menshi nibaza yuko rero bogerageza nk'uko numvise nyakubahwa cyane Nyabenda Pascal yarasabye ati mu by'ukuri turazi ko mufise amajyambo y'ubwenge mushobora kudubwira mukadukebura ariko ntimutwigishe ibyo tuhora twumvira mu migambo mubworeko abanyepolitikiabbitwigisha
tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe urabandanya kumviriza iradiyo y'ijwi rya Amerika turi kumwe na Celestin mwiriwe neza Celestin muratwumva
Eko ndabumva cyane.
Ne murafite kibazo murafite cyumvira duga ku jambo.
Alo.
Duga ku jambo ikibazo cyumvira.
Yego. Acha numba kata kibazo kinini cyane cyari kirimo kuko aje bashikirije ni nk'urundi wese. Kukura kote vokasi yobi hali mkeweko cha shuburundi ama ukina shuwe kichanyo mbeta wale kakumi kambitande kani jembo naa kumo kama wa mara shuwa ni mwanyi wale wase kumo wakili nga mamingi ngo wakazawa ishara hamni basi aliyo kutu usu churi wanyo churi yo ni hurundi ama kena kumbe mbate nguo kwa kakabaja tumene nguo akutipa na mwana tumene nguo nguo kwenye uwa irikani wa awase nyeri navo iko kumbinde n'ata bahereza ukintu kimwe bakareka kuma banye batirana majambo ariyo cyane abasengero ko abasengero bari mu cyo cy'urundi kitwaka ndala ndimo horundi
murakoze Celestin reka tubanze duhe Jambo Bosco turasaba ambassadeur agaruke kuri ibyo byumvira mushikirije byo biganiro ka kugira ngo Kiliziya Katolika na leta bavuge rumwe reka duhe Jambo Bosco mwiriwe neza.
Twiriwe
muri hehe?
Ya twerereye muri Afrika yepo ahitwa mu ntara ya Fishtel.
Yego me akandi kazi yakawe ninde?
Nyandwi Bosco.
Nyandwi duga ku ijambo ikibazo cy'imbiro turi kumwe na ambassadeur Mbayahaga Isidore akaba tukaba turi ko tuvuga ku bibazo bitandukanye byamaze byashitse mu Burundi bishobora gucanisha mu Burundi duga ku ijambo ikibazo cy'imbiro.
Ego ikiganiro ndacungurije mu mwanya muto yigeze numba ukuntu byakoreye mugabo nashaka gushikiriza guce cerekeye abo ico bogwandi kwa basenyeri bashikirije ni kuri y'umuntu ahanuwe ntabwo yoca abona yuko bamuhanuye nabi twese kwishi nta muntu numwe atigeze hanungwa. Hari abantu babashikirije bakavuga amajambo bababaza yuko ngo bakeneye kubabyinja umutima mu byahitiye mu 2015. Hari ibintu bashobora gusikiriza ugahora biguhaye ikigwa ugahora ikora gukebura aho wari kurakora nabi ukabona yuko ahantu ntumbereye ntabwo heza. Turabye ibintu biri kubera mu Burundi ni ukuri yateye agahinda kweri n'umubabaro sinzi ukuntu umuntu yohavana bivuga bamwe bamwe turi muri iki gihugu kubera turi mu buhungiro. Rero ikintu nshaka kuvuga ni uko bicara bakumvirija umuhanuro babahaye hama bagatorera umuti hama igihugu kikaronka amahoro niho tuzobona yuko icyo turapfa cyatorewe umuti n'ahandi ngo uyu muntu aguhanuye tena yindi jujya mu bugi cy'umukuru w'igihugu kweri naho nyene yaravuje neza kweri yarabivuje kwati y'umuntu agukebuye ntabari karakubonetse naba
tena
kwereka hantu wakoseje utumbere ingira y'ukuri.
Yego me murakoze Bosco reka dusabe ambassadeur Mbayahagagire icavuze ku byashikirijwe na Celestin cyane cyane ku byakiriye uhagarara hagati ya leta Burundi na Ekleziya Katolika reka no ku cyumviro gishikirijwe na Jean Bosco duga ku ijambo ambassadeur.
Murakoze cyane leta Celestin wewe yavuze neza nta kibazo bagiye muri yabo ati yasanze ibyashyikirijwe n'abasenyeri ba Ekleziya Katolika ati abantu bakwiye kwifata yuko ari ibintu bisanzwe n'ibe ikintu bikwiye guhagarara umutima w'abantu ati bovuga yuko ari nk'abanyagihugu basanzwe babashyikirije icyubwiro cyabo ati rero mu gihugu kirimo demokarasi biremewe icyo niyaza atari byo uwo ari we wese ashobora gushyikiriza icyubwiro cyiwe mugabo akaraba yuko atariko ararenga ibyarekuriwe n'amategeko canke ibyo yari yemerewe gukora ibyo banibaza yuko icyo twokivuga cyo kimwe ko nawe bivuze n'umuvugizi wa leta arakivuze avuga ati mu bisanzwe leta ifitanye imigenderanire myiza na Ekleziya Katolika ati ku buryo rero ibyo bashikirije abitoba imvugo ihagurukirwa n'abantu bose umenga ikintu cyabaye kidasanzwe mu gihugu kirimo demokarasi abantu bose bashobora gushikirije mugabo ntibarengera karimbi leta hanyuma ikindi yakivuga telefoni avuga ati mugabo mubajya baribuka yuko mu gihugu hariho abandi batwara igihugu kandi mu batwara n'abasenyeri babarimo kugira ngo habe kubahana hagati yabo. Ibyo rero nibaza yuko ari byo kuko mu bisanzwe igihugu cyose kiba gifite amateka kigenga, amashengero arafite amateka yagenga, n'abakozi b'Imana arafite.
Bosco nawe yavuze cyane cyane ku byerekeye impanuro ukuntu
kwa kwiye muri Afurika y'Epfo. Yavuze ati mu bisanzwe ati gukemura umuntu si bibi, kandi ati n'abandi baravuze ko umuntu akemuye ubundi atari bibi. Ibyo si bibi mugabo gukemura umuntu kutitafite ko icyemezo naho ne yabigoye muri ko bagomba kumwabiza ikintu utarabona ko yakoze. Yanavuga ati ibiriko birabera mu Burundi nagahomera bunwa. Aravuga ati twembe turi muri Afurika y'Epfo kubera twahunze, mugabo nagomba kubaza mbega yahunze ryari, kuko nimba atahunze ejo canke muri indwi aho oye ntazoba yahunze ibiriko birabona munsi, ashobora kuba afise ikintu yahungiye ko nibyo ariko biraba muri icyo gihe abantu bazangije nabivuze ko mwese.
Mwigeze kuvuga cyane cyane twigeze kuvuga ikibazo cy'abarundi batabona kumwe ibintu, aha twovuga cyane cyane nk'amashyirahamwe 50 ku igenekezo rya 19 ryo ku kwezi kw'icyenda yandikiye akanama kaoni kajeje umutekano. Ayo mashyirahamwe avuga ko raporo yashyikirijwe na wa murwi wari ujeje gutohoza ibyaha byaba byarakozwe mu Burundi, gasaba ko ikiringo cyawo kitokongerwa. Tukaba tuzi ariko ko ariho n'andi mashyirahamwe y'abarundi nyene ka n'abanyapolitike bavuga ati nyabuna ivyo uyo murwi washikirije n'ivyo ni ka nibongerwe ikiringo. Ku bwanyu no kubera iki abarundi batabona kimwe ingora nziri mu Burundi?
Mwakoze cyane. Icyo kibazo nabwiye ko mwamakane raporo kugira ngo acishure ko kuko mu bisanzwe amaraporo ashyikirizwa na undi ku Burundi muri ino minsi asa n'uko yabaye menshi, ariko mugabo igituma abantu benshi badaheze ngo bahumbye kuri izo raporo ni uko nibaza yuko abantu baba batumwe na undi gutohoza ibiriko biraba hari aho badafitiye bakabaza agahande kamwe k'abantu, ugasanga bo bafite ukuri kwabo bivanye n'icyo umuntu umwe ashaka gushika ko, kuko avuga ati jewe nakayo kubitwa hafi nanjye mu badamutsinze, ugasanga ibyo birabaye. Mugabo nakubuhanagira ndakubwire jewe nibaza yuko abantu bakorera nasiyozini uri bakwiye kubaba, kuko abantu bashobora kutagirira icyizere nasiyozini rimwe rimwe munyemenda biyibutse kuko kubyereka igihugu cyacu mu 1972 iyo nibaza yuko biraho kandi iyo ni icyo gihe yari ihari abantu barapfuye mu Burundi baratikira. Nibyo hari abavuga ngo si twerebwe twe twaribunye mugabo byagenze bityo, mugabo uko bimeze nakubaza dushobora kumbwira ngo hari wagatuka abasirikare ngo b'abahutu bari batemye kwica abatutsi ukabimenya kare ugacugerenda ukabivuna ukababuza, mugabo ugacifata aba intelektuele bose b'abahutu gushyika ku mwigisha wo mu cyenda cyangwa mu cyamazi agacapa, ugacuvuga ngo wewe ngo ariko urivuna urabuza umuntu kwica abantu. Icyo gihe ugasanga abantu ibagize imfubyi nibo zirasambutse abandi barahunze bagira umagogo batagira usangana imyaka 50 undi ntihagire ikintu na kimwe cya raporo itanga cyangwa abo bantu bakoze ibyo bintu bakurikirana. Icyo kigatuma rero abantu bavuga bati oni ndavuze aho yegamiye cyangwa bikunda kuturusha tutazi mu 1988 ibyo murabyibuka ndazi yuko mu bicise ngayo wazi, ugasanga ikomine zibiri nteganyamarangara indege y'igisirikare abasirikare n'igihugu ugasangira agurutse ifi icuca by'amasasu mu bakozi abaririmyi bari kubarema mu mirima, abandi bararagiye abandi bari kubaza abandi bari kubaka bakicwa. Ikomine zibiri zose zigafatikwa ntibigere banatubwira ngo hari habaye iki, umugwi wari wateze watugiye kurwanya n'uyu. Icyo gihe nta kintu cyavugwa cyerekeye nasiyozini yavuze cya raporo z'abo bantu. Icya gatatu, dushobora kumbwira igihugu kivuye mu matora kigatora umukuru w'igihugu kigashyiraho inama nshingamateka kigashyiraho inama nkenguzamateka
kigashya inzego y'intwaro kuva hasi gushika hejuru inyuma y'amezi makeya atatu ugafata umukuru w'igihugu ukamwica ugaca wica leta yiwe yose ukica inama nshinga amateka ukabakeragura imitwe bose ugatereraho hama nation zimwe yagera polisi bahora cyangwa abo bantu bakoze ibyo bintu bafatwe na yafe nayo yitwa ngo ni sekitari ikurikirana bakoze ibyaha by'agahomera burundu ibyo bintu rero bica bigora nako abantu bavuga bati sinarema twubwira confiance nation zimwe kugira kurikirana ibiko biyaba hirya no hino
ivyo biri muri cya kibazo bavuga ko kudahana ivyo biri muri vya bintu bavuga ko kudahana bituma ubwicanyi buguma bubandanye
urumva urugize ibyo bintu byose abantu bariko barapfa nabyo ziri kifuka nibone inyuma yaho ndiko ndakubwira harabaye ibintu byitwa bile morte n'urujumbura murabyibuka ibyo bavuga by'amaboro n'ababire n'icyo abantu bagahwera habyuka imizi y'abasanze sheke n'abasanze sheke n'iki bari bafashe umugongo n'abantu telefoni ikavugira mu gitanda cy'umuntu bakavuga ngo ni mwuzibira amabarabara abantu bagapfa mugabo ugasanga nasozeri nakiri kiravuga manifestatio muri 1998 mwenga yo kwiyamiriza perezida ntaryamira yari kiraba zarabaye mugabo nta muntu yavuze kugezaho wari premier ministre wiwe ajya muri manifestatio avuye mu biro ibyo si bigezwa biraza mugabo abantu bagomba kuvuga ukuri manifestatio yabaye ujumbe yo kwirukana abantu ntunganya hari hezi igihe kirekire mu mashuri yisumbuye arejime d'interna hahagaritswe ibyigwa mugabo abanyeshuri bakomeza ku ishuri bagaburirwa bakirirwa mu ikarashishi n'amareferenda biruka mu ibarabara batuka umukuru w'igihugu inarima muba urabona yuko harimo abanyepolitiki babirimo kuko udutoho dutumire n'abantu uwo utumye iminsi icyo gihe
icyo kibazo
manifestasi yabaye kuri perezida Dorigona iduga ikimbere ya perezida ireteho biro aramanuka aravuga ati bashyitse ngaho asiga ikoti mu biro azinga ishati atonda imbere mu bamanifesta icyo gihe byabaye murabizi mugabo na Siozini nta raporo yavuze icya gatatu urambwira yuko mukanenge no mukinama mwarabibonye byose ndiko ndavugira abahutu urwego ni bene bagende umutungo tujyana kuyijyana mugabo ndiko ndagomba kuvuga tuvuge ukuri kuko ni igihugu kivukira ugomba kwereka ibyaha ku bantu bamwe hazokwama hari ihorahorana umwe wese avuga ati nanjye ninafata ubutegetsi nzo kwihora naka ninafata ubutegetsi nzo fata naka ibyo
bintu ikibazo
urangira na Siozini yari hehe igihe mukamenge no mukinama yeze hari intambara mugabo abasirikare nino bana ni abanyagihugu bahungira mu makengero bigendeza mu nsengero icyo gihe indege n'ibikoko bikomakomeye bibikiranye
ndabona iyo raporo menshi barayigaruka ko nk'uko twabivuze ku
ndindire mutama mbaze mbere kuko cyane Siozini ubwiye aha mu gatumba mu 2004 abantu bari mu mirimo ya oni bonyine yitwa abatutsi b'abanyamurenge baguye mu mirimo ya hayisireli mu gatumba baricwa abakecuru abana abatama bagize ubwoko bwabo gusa kandi abanyishe baracyari ngaho kubana na byemeye
kuri icyo kibazo cy'ubwicanyi ambasaderi ariko hariho n'abana b'abanyeshuri bishwe ikibimba bazizwa ubwoko bwabo
yego ibyo kibazo byose turabigaruka ko mwomba kari mugane ko ndavuga na Siozini hari igihe yisinziriza mugabo ukumvira byutse hari ibindi bintu yarengeje ku ruhu rw'amazi yewe nibuka dewe muri 2005 yo nari mustangire bikambi impunzi y'abanyekongo igihinga ku musozi wa Gihinga mu ntara ya Mwaro niho yari je ubwanje nige nari mustangire bikambi impunzi abantu bitwa ba casque bleu abasirikare bawo ni bava muri cya Afrika y'Epfo habaye akamadizo ze akaguma kandi mwazi impunzi iyo bazirenganije bakazima amazi cyangwa bakazima irya hari igihe zirekarama umusirikare wa Siozini yarashe umuntu abu porta amufise ngo kugituza mbere umutima arawera na Siozini nta kintu na kimwe yakoze mugabo urumva yuko muri icyo gihe abantu baca bagomba kuvuga ati none na Siozini uko ibyutse uno munsi ikindi ngaho iwacu mu kibano muri repubulika iharanira demokarasi ya Congo nyakubahwa mpeshamakuru MONUSCO imaze igihe kingana iki
ndumva ibibazo bijanye na ari byinshi cyane rwose ariko ndabona hariho benshi cyane rwose mu banywanyi baturindiriye nibaza kuri icyo kibazo mu kigaruka ko reka duhanze duhe ijambo Daniel mwiwe neza Daniel Matumba.
Ni Desire.
Ani Desire. Okay, Desire, mwiriwe neza.
Mwiriwe neza.
Muri hehe?
Ndi muri Idaho.
Idaho, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Yego.
Duga ku ijambo ikibazo cy'icyumviro?
Ya, icyumviro cyanjye hamwe n'ikibazo. Reka ntanguye ku kibazo bivanye no ku kwandiko abasenyeri bagaturika bashyikirije, nagomba mbaze ko ishengero rya gaturika kuko niryo hanini ryamarishyikiriza amajambo ya politiki, nagomba mbaze ko byemerewe kuvuga politiki mu ishengero kuko hari amashengero menshi mu Burundi, abayisilamu n'abandi. Mugabo gatrika yonyine niyo yamivuga ibintu bijanye na politike indani mu ishengero, none ryoba ari ishengero ry'Imana ryinyegeza indani no muri politike. Icyo nicyo kibazo nagomba kumenya, kuko numvise ko muri kahise ko n'amakudeta yaba, ngo wumva ko hamwe gaturika yabibifisemwo uruhara. Sinzi ko ari byo nabyumva mwenuko, namba ari byo rero ntibotangaza ku mugaragaro ko ari shengero ry'umugambwe, hama abantu bakagenda baze ko bagiye kumvira inama z'umugambwe, hakobo genda bagiye kumvira inama z'ishenge inyigisho z'Imana.
Murakoze Desire, ariko icyo kibazo nibaza ko ambasaderi kimugora, kuko icyo kibazo ni kibazo chobazwa umukuru w'idini cyanke abarongozi ba Ekleziya Katolika, ariko reka ko mwakibajije tufe ku ijambo agire ica kivuze ko duga ku ijambo mu kanya gatoya cyane rwose ambassador. Eh, mwakibajije
cyane ndaza kubyubahiriza. Ego gashimwe gezele cyane muri Idaho muri yose ni yaga yavuga ati meza abasenyeri ba Katolika ari abantu bashyikiriza ibintu bya politiki kandi bakabivugira mu kibanza cyagenewe kumvizamo ijambo ry'Imana. Ati none iryo shengero ko tuzi ni mashengero atemerewe cyane kwivanga mu bya politiki, ryo bari ryemerewe asa nuko yabagiye n'ikibazo mu mugani wanyu tuhavanishwa cyane mugabo nibaza ko arashobora kuba gisangiye n'abandi. Aravuga ati none abantu bakwiye gutombora neza nimba nyine bakwiye kuvuga politiki bakabimenya yuko umuntu agiye gusenga ashobora gusanga uwo muntu atari amasengesho hari kwavugwa bisukuru za politiki. Ikindi yavuze ni uko ibyerekeye ngo amakudeta yabaye ko baba bari babifitemo uruhara, ibyo rero ntacyo nahava ndabivuga ko cyane, bibaza yuko ikindi gihe yamuze abatumira umwe muri bajya basenyeri cyangwa ubuserukira ishengero rya Katolika mu Burundi mukamubaza.
Tuzogerageza, reka duhe kandi ijambo uwundi munywanyi w'iradiyo Ijwi ry'Amerika. Daniela, niriwe neza?
Niriwe Bwana Frederic.
Niriwe neza, muhega Daniela?
Ndi Nyamasheke Ruharambuga mu burengerazuba bw'u Rwanda, niho nshi.
Akandi kazina ninde?
Nitwa Nsabimana Daniel.
Nduga ku ijambo ikibazo cy'imviro, turi kumwe na ambasaderi Mbayihaga Izido.
Ndagira mu mbariza ambasaderi, bakurikije ubunararibonye bwabo bafite, babona ibibazo biri i Burundi byakemurwa n'abandi. Ese ni iki mu by'ukuri babona cyakenewe cyaba umuti urambye w'ibyo bibazo bihahora kugira ngo bicike burundu? Murakoze
cyane rwose Daniela. Reka duhe n'ijambo Ndikumana, mwiriwe neza? Mwiriwe neza, muri hehe?
Jewe ndi mugihugu cha Tanzania.
Yego, murafite ikibazo, murafite icyumviro?
Ikibazo sise bitari cyumvira hanini, muravuze ku ruhande rwerekeye igihugu cy'u Burundi, byerekeye hagati ya kazi z'abantu, byerekeye imivugo ndi ibabaza abandi. Ni ukuri ibyo nta manyaga zibarimo, ibyerekeye ibyo agaturika yashyikirije ijambo ni uko nunganiye uwo ahagije gusigura umunyarwanda ibibazo by'abarundi bizabagwa twebwe n'abarundi, kuba Gatulika yerekanye ahantu ihagaze ikabona itashima ryageze neza ikongera ikavuga ariko yanyanyuka mu bintu byose bikuru yaba bigenda nabi, nibaza yuko taho yari yahengamye natwe yihabi. Ahubwo gusa twebwe abarundi nyine bo kubaka igihugu cyacu, ni kuja hamwe tuka tukavuga rumwe tugakora umuti ingwe z'amakati n'indyamye ziri hagati y'ubutungundo turaje nka rimwe na rimwe amajambo avuga n'abarongoye intwaro ya sendestid n'amajambo aturumiriza n'amajambo atatoreza mu matwi abandi n'ibindi byambwe n'amajambo atuma bamwe bahunga igihugu mbe n'ugufatwa wowe agafatwa ndagahungaga bari bose bitandukanye mbesaba yuko ingone zatwe rwarundi tuba kuba turwarundi twojamo tukicara tukavuga rumwe nuko murakoze cyane yakuzuye Amerika
murakoze Ndikumana ambassadeur Mbayahaga Daniel ati mbega ibazo by'abarundi bizo tore kwa inyishu bigenze gute nibandi botore inyishu ivyo bibazo vy'abarundi eka numushya ntahende kuma sanwa baje ico kibazo akaba yagitangiye n'inyishu bundwe ku jambo cyane cyane ku vyimviro abashinga ntahe babiri bashikirije
murakoze cyane Daniel ari nyamashete mu gihe cyo Rwanda yabagiye kibazo yabaje ati ngeza mu isanzwe ibibazo by'uburundi kugira bizeho burundu abona ari bande bo bikemura mu kuvuga ushatse kuvuga ati bande babitorera umuti nibaza yuko uyu nawe Tanzania akira asa n'ubucishura ikibazo cy'uburundi yabyo bihari byotorera umuti n'abarundi bagenda mugabo hari ikintu yakugaragaje nkunda kuvuga ntushobora gukuraho ikibazo utabanje gukuraho icyateye ikibazo kuko n'ubundi ikibazo kihabuye azokizoza gutera ikintu bigeze n'ukorera umuti uko abarundi ibibazo byabo bihera bamwe nibareke kwiyeza ngo bigira bakagatifu kandi bafise ibyo bagirizwa n'abandi abantu n'ubundi bafise icyo bahagira barafise nyine twabayeho mu minsi itandukanye y'ingene twagiye turabaho mu mvaro nyine zagiye zikurikirana abantu ntibemere bashima baresitokarite yabo hanyuma umuntu ushobora kuvuga wewe umuntu akwagiza kuba mwiciye ari iwe mu gitondo cyo mu gitondo agasanga ni wewe uri muri yoni wagiye kuvuga ngo naka ariko yica abantu nawe avuga ati nawe niba niciye abantu muri icyo gihe rero nibaza yuko ibibazo by'abarundi abarundi bo nyine barafise indwara bakwiye kubanza gukira ni indwara yo kugomba kwagiriza abandi izina ya Adamu na Eva ngo akishe jewe n'imahaka ni wa mugore wa mpa ubundi nawe ateka ati jewe ni ya nzoka ya mpembe abantu nibaje hamwe bavugane kuri ibyabaye mu Burundi byarabaye ababikoze babyemange hanyuma bagira inama yo kuvuga ati tubabarirane kuko na feberi ahari ajyanye imbabazi n'ikigongo ariko mu kanya mu gihe abantu bamwe bakivuga ngo jewe ntibisoga ntiduteka ngo ishe naka ariwe turi ku butegetsi ntitushobora kuvuga ngo banaka ariwe ibyo bintu biragoye muri icyo gihe rero nibaza yuko indwara abarundi twarwaye ikwiye gukira nuko abarundi barafise ubuhinga bwo gufata ibyaha byabo bakabisomerera ku wundi ariko bakibagira yuko nawo wundi abafite ibyo bagiriza nibaza yuko rero ikibazo jewe ndemeza ijana ku ijana abarundi umunsi bokira tukavuga n'ukuri batwaye kera n'abatwara n'abazotwara ibyo bakica bakavuga ati mu by'ukuri amakosa yabaye iki gihe ndasabye imbabazi abarundi amakosa yabaye iki gihe ndasabye imbabazi abarundi abantu babaebigaira mugabo mubwira umuntu tutashobora kuvuga ati jewe nzopfa ndose amahoro mu mutima mu gihe atwaye mu gupfu cyangwa mu gutu kanaka akavuga ati nanjye ari umukinnyi tugiye mbona mena ntibishoboka haba hari ikintu kibitandukanye muri icyo gihe rero abantu ntibarondire gukuraho rekonsi ntibatange ku bantu babarabe origine de konsi inkomoko y'izo ngorane
no kuzitorera umuti
nawe ntibakuraho ingorane inkomoko ikagumaho ibizogora
Ego beka tubibutse inshuti mwese ko muri kamara bandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika turi kumwe n'undi mushinga nta yitwa Désiré. Désiré mwiwe neza?
Ego.
Muri hega Désiré?
Bujumbura.
Ah kandi kazina ninde?
Mukundwa.
Mukundwa murafite ikibazo murafite icyumviro turi ko tuvuga ku ngorane eka nibibazo bihambaye cyane gose bivugwa ku Burundi muri iki gihe bishora gutuma deka bishaka kugira ingaruka mbi ku matora atekanijwe mu 2022 duga ku ijambo ikibazo cy'imvira
deka manje ngiye shikije cy'imvira musande iki gihugu cyacu cyagira ahura n'ibibazo kora ko intwaro zatangwa muri kahise zitigeze zibaho zisunga amatora n'ibindi bagiye mu ishyamba tugiye kurwana nako twabwiye tufata tuti reka dushe dushikira amatora amatora atora yagiyemo kugira uno munsi ikora ko usanga kotinya gutakaza ubutegetsi bivanye n'uko ubu abarundi bari kubaca akenge bipfunda ko ubutegetsi bwose buhabwa abandi buciye mu matora usanga rero abari ku butegetsi bashobora kugira ingufu zo zishoboka bagakora ibishoboka byose kugira ngo ubwo butegetsi ntibutakaze mbwa byitwe ko habaye amatora icyo gihe amatora nayo rero yitwa amatora ari credible transparent mais na prese credible gute igihe hataba nta kintu kimwe cyashafuza kiba cyabonetse uno munsi rero muri ko muravuga ko rwaruka rw'imigahambwe iyi nimbona kure hamwe n'urwaruka rwa FNL usanga bari kurashamirana tumwe aho duherereye turabona n'ukinyeba kenshi ko urwaruka rwa FNL rwifata rurifata ubundi bwo ibintu byakononeka kuko usanga bahahazwa ariko kubera ukuntu usanga nabo ngira bigishwa baratekana rwose mbere ibintu bikaza kuyangana no kongera ngo byashitse umuntu akamusanga no ku rugo rwiwe natangwe nk'ingorane mu nzira nyuma y'uko rero mu gihe rero aba bagiye batagira icyo bakoze kugira ngo baze baragira barafata inyigo zibere nka kujya usanga baba bari mu nama z'ibigambo ku bayitwara rwego rw'igihugu bavugana neza bagafata n'ingingo mbwa busanga hasi izo nyigo ziba zafashiwe hejuru hasi zidashitanye ukibaza ati none mbega babivuze gusa kugira ngo bivuge barengane mbega aba bo hasi nk'aba b'abajejwe no kuraba rero abajejwe imigambo bakaza baravuga bakaza barafata ingingo no kudushyira mu ngiro
murakoze
Dizine hanyuma ijyanekereza katolika nayo
yego
ikijyanekereza katolika guhanura ni byiza John Brenda bikenguka ko burya kenshi udafite uwo guhanura uri kubatwara ushobora gusanga ubyo ari kubatwara neza ahubwo ni ubujura bagira ikagusomba wari ufite abaguhanura
ndabona akanya kagiye Dizire murakoze reka umushyiranahe agira icyo avuze ku byumviro mushikirije ambassadeur Désiré ati kugira ngo impanuro zitangwa n'abanyapolitike bazishyire mu ngiro hoko guki kugira ngo ubwo ruhagarara hagati ya igwaruka imbonera kure na CNL rurangire zogenda gute kabavuze kandi ku kibazo cy'uruhagarara hagati ya Ekleziya Katolika na Leta avuga ko guhanura ari byiza duga ku ijambo mu kanya gatoya cyane rwose
cyane namushimiye mu kubaza Désiré yavuze ati nisanze ikibazo cy'Uburundi cyane cyane urabona yuko hagiye haraba amahirikwa y'ubutegetsi hama abantu bamwe bakajya mu ishyamba bakaza bagaca bavuga ati reka turengere ubutegetsi buciye mu matora amahiganwa icyo ni ikintu cyiza rero nibaza yuko ata muntu yaba avuga igihushanyo cyacu aravuga ati rero amatora akwiye kuba meza akaba ngo transparent mugabo urumva akavuga ati rero muri icyo bivugira bigende neza byo nibaza yuko mu busanzwe hari ikindi kintu abantu b'abanyepolitiki bakwiye kujya barahindura kuko abarundi bujya barumviriza kandi bagahindura abantu bukebuke mu busanzwe amatora ategurirwa hamwe n'imigambo yose seni igitegura amatora bashyiraho kompozisiyo y'abantu bava mu migambwe itandukanye cyo kimwe n'amaseti n'amafesi n'iki mugabo rero ariko ikintu gikunda kuntangaza ni uko hari abantu bakunda ubwa mbere iminsi yose si umwaka gusa batangira kuvuga ngo yangwa amatora ngo ntazogenda neza ngo turabona yuko ibizoyavamo bizoba bimeze ukuntu batarayajyamo muri icyo gihe rero abantu duca tubona yuko basari nk'uko abavuga ibyo ari gutinya petete umukandida wabo bazohiganwa cyangwa umugambi wundi bazohiga bakavuga ndavuga yuko bazabahanyigiye
ambasaderi Isidore yambaye haga ndabona ibibazo byinshi cyane rwose by'abanywanyi eka n'ibibazo twari kutoyaga n'ibibazo bihambaye cyane rwose nibaza ko tuzugaruka ko nk'abandi bashimiye cyane rwose ku kanya mwatoye isaha n'intoyi cyane rwose akanya mwatoye kugira ngo umuganire ni radio Ijwi ry'Amerika turabashimiye cyane rwose tukaba dushimiye na engineer tugashimira kandi na Fatou yegeranije ikiganiro turabashimiye namwe inshuti mwese mwaduteye akamo mugashikiriza ibyiyumviro n'ibibazo byanyu turabashimiye rero mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese.